Hili ni Sauti ya Amerika. Radio Sauti ya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mu Burundi mutumvira ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 ni metero 20. Mu Rwanda ni kuri FM 104.3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88.3. Mushobora kandi kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email ni radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse VOA radio yacu, ame no kuri site yacu ariyo wezi3@radio yacu VOA.com. Numwanya w'ikiganiro muri isanga.
Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Abakuru b'ibihugu bitanu biri hafi yo kwinjira mu mugwi w'ibihugu by'ibihangange mu by'ubutunzi ku isi bigize umuryango BRICS batanguye inama yabo ya 10 ku munsi wa gatatu w'indwi irangiye mu gisagara cya Johannesburg muri Afrika y'Epfo. Iyo nama yarangiye ku munsi wa gatanu w'indwi turangije. Umuryango BRICS washinzwe mu mwaka w'2009 ugizwe na Brazil, Uburusiya, Ubuhindi, Ubushinwa na Afrika y'Epfo. Abanyagihugu bivyo bihugu vyose hamwe bangana n'ibice 40% vy'abantu baba ku isi yose. Intambara y'ubucuruzi nico kibazo caje imbere y'ibindi mu ijambo yavuze igihe yugurura inama y'umuryango BRICS. Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yavuze yashimikiye ku mpungenge bafise kubijanye n'ubudandaji mpuzamakungu. Yavuze ko ari ibihe bikomeye aho ibihugu bimwe bimwe bifata ingingo zo kubanya mwigenda ko mu binyuranye n'ingendo y'ishyirahamwe mpuzamakungu ijejwe ubucuruzi ku isi, Organisation Mondiale du Commerce mu bunyapfunyo OMC. Perezida Ramaphosa avuga ko bizogira ingaruka mbi zikomeye cyane cyane ku bihugu biri mu nzira y'amajambere. Mu nama y'umuryango BRICS, Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping yatangaje ko amakungu ategerezwa kwiyamiriza inyifato y'ukubanya mwigenda ko. Yatangaje ko bategerezwa gushyira imbere ugukorana aho guhangana. Mwitangazo bashize basohoye mu kurangiza inama y'umuryango BRICS ku munsi wa gatanu w'indwi turangije, abategetsi b'ibihugu bigize umuryango BRICS bashimikiye ku budandaji bwuzuriza impande zose, iterambere rirama n'ubutunzi atanumwe bukumira, hamwe no gufashanya mu bijanye n'umutekano. Nakahe karyo ibihugu bigize umuryango BRICS n'akarere ka Afrika bashobora kuhabonera ku nyifato ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo kwikumira ko no kubanyamwigenda ko? Nivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga. Twatumiye Professor Gilbert Niyongabo yigisha ivyerekeye ubutunzi kuri kaminuza y'Uburundi, na Pierre Clavensen yumva akurikiranira hafi ivyerekeye politiki, akaba kandi yaranonosoye ivyerekeye ubutungane bw'inyuma y'intambara. Bose bari Bujumbura mu Burundi. Ndabaramukije batumire.
Namahoro.
Tutangurire kuri Pierre Claver Nsengiyumva. Iyi nama ya BRICS ihuza ibihugu by'Ubushinwa, Brazil, Ubuhindi na Afrika y'Epfo mu gihe tubona hariko haba iyi ntambara itera ikomera, intambara y'ubudandaji ku isi. Ifise iyi nseguro mu byo yashitse ko muri iyi nama y'Johannesburg mu bibona gute?
Nkuko abantu benshi bariko barabikurikirana muri iki gihe, twavuga ko tumaze igihe twumva haba ku ma televiziyo yo hanze haba no ku maradiyo ko hariho gusa nk'ukutumvikana no kunyinyurana mu bijyanye n'amapolitiki amwe amwe ajejwe iby'ubutunzi bifatiye ku bihugu bya rutura. Twari twumvise mu minsi iheze nk'Ubushinwa nk'ibihano bisa nk'ibyo bafashe ko ari ibihano Abanyamerika bafatiye Ubushinwa byerekeye ingene basoresha ibikoresho hamwe n'ibidandazwa bimwe bimwe bikaba byaranateye n'icyuka kibi imbere aho n'Abashinwa bavuze ko bashobora gusa nk'abafata ibihano n'ibindi nabo nyine bakaba baranabifashe ariko twavuga kandi ko ubu ibihugu byinshi uno munsi biriko biraraba ingene byigenza kuko bisa nk'uko Amerika yoba isa nk'iyigomba kubirengera nk'akarindi nk'uko babibona abiburaya abahehe nicyo gituma ngira n'inama ya BRICS nayo isanzwe ari inama iba isanzwe itegekanijwe ibyo aribyo byose urutonde rw'ibyizwe bisa cyane birimwo inyishu zimwe zimwe abantu bofata hamwe n'ingingo kugira ngo bikingire uku buryo boje hamwe bagahangana niyo ngendo imwe imwe yerekana nk'ibyo bintu bya protectionism cyangwa kwikumira ko Amerika ishaka gukoresha mu byerekeye by'ubudandaza.
Umuntu yitegereje umuryango BRICS ntiwerekeye n'ubudandaji gusa, urerekeye ni ibintu novuga bijanye na geopolitique mu gihe ibihugu by'Ubushinwa n'Ubuhindi biriko bitera bikomera mu karere ka Afrika, aho muri iki gihe Amerika isa niyakuyeho akarenge. Ni ikihe mubona Afrika yokora ku vyerekeye n'Ubushinwa n'Ubuhindi biriko birondera amasoko cyane muri Afrika?
Nakoresheje cyane mvuga ku bintu byerekeye ubudandaji kuko ni kimwe mu ngendo ibihugu bikomeye bikoresha kugira ngo ibyiyumviro byabo n'intumbero za politiki bashobore kuzishyikako. Bivuga rero yuko uno munsi isi iriko irahinduka, iri ku muvuduko munini cyane mu byerekeye kuvuga uko kera abantu bavuga ukomeye uwari we baravuga ibyerekeye bya gisirikare cyane cyane, ariko ubu kuvaho isi iboneye umuzo wa demokarasi mu bihugu bimwe bimwe by'Iburaya y'amaja yo mu buseruko hamwe Ubudagi bwiyunga, hanyuma Uburusiya nabwo nyine bukaba bwari bwatanguye hagaciye igihe bwamaze gusa nk'ubwiye kuva mu ntumbero n'intwaro ya kikomunista. Ni ukuvuga ko ubu isi cyane cyane tubona hariho inani zindi zatanguye kwikora zibivanye cyane cyane n'ingene bamwe bamwe bavuga bati mbega kuki uyo umari wenyine ari igihugu kimwe ciganje ibindi, mugabo bakavuga bati ku nyungu zacu bivya politiki bivy'igisirikare biba n'ibindi hariho ivyo bategereza guhindura. Nico gituma mwarumvise no mu minsi heze mbere nko muri Amerika baravuze cyane ko batemera nk'ibintu bimwe bimwe Iburaya bakora kubera ko bobo bari bobo bacungera umutekano, mugabo nabo bakaba bashorera abandi. Ibyo byitwa ngo ni by'ukudandaza mugabo cyane cyane birimo bya politike, bikaba birimo n'ibihugu bimwe bimwe bivuga biti mbega tweho ni kuki tutoshobora kugira ijambo rinini hama ngo tumenye ibyo twogira. Rero hari inani ziriko ziraba, hari inani ziriko ziravuka n'iziriko zirasubiramo kandi kuraba ingene zisubira kandi kwitunganya kugira ngo zihangane n'ibihe bikomeye isi igeze ko uno munsi. Nibaza ko mushiko wa nishono bandavuga.
Yego, tufise kandi jibe ku murongo wa telefone. Turabaramukije.
Yego, nani ndabaramukije.
Toriko turavuga nk'uko mwashoboye kubikurikirana kuri iyi nama ya BRICS ihuza ibihugu biriko vyegereza kwinjira mu mugwi w'ibihugu vy'ibihangange mu vy'ubutunzi ku isi, navyo akaba ari Brazil, Uburusiya, Ubuhindi, Ubushinwa na Afrika y'Epfo. Iyo nama yarangiye ku munsi wa gatanu w'indwi turangije muri Afrika y'Epfo, ikaba yarangiye mu gihe havugwa cyane ivyerekeye intambara y'ubudandaji ku isi na cyane cyane hagati ya Amerika n'Ubushinwa, ni inyifato y'ukwi yuko wanyamwigenda ko yuko yerekanwa cyane cyane na Amerika. Ufatiye kuri iyo nama ya BRICS Johannesburg ni ivyavuyemwo baravuze ko ikibazo cereke ubwo iyo ntambara y'ubucuruzi nico caje imbere y'ibindi yamara mu itangazo basohoye mu kurangiza iyo nama baragize abagize uwo muryango bashimikiye ku budandaji bwuzuriza impande zose iterambere rirama n'ubutunzi atanu umwe bukumira hamwe no gufashanya mu bijanye n'umutekano. Muri rusange iyo nama mwayakiye gute mu gihe havugwa iyo ntambara y'ubudandaji kwisi?
Murakoze kuri ico kibazo ku vyerekeye kuvyo kuri udandazwa usanu huko menga ruriko ratoso ratosikara n'amabarira ni vyerekeye ama onye uvuga yuko nk'amategeko mashasha ariko ava muri igihugu ca Amerika uravye intambwe isi yarigeze ko cyangwa karaho muri kayise urashaka kubona yuko ibihugu byagiye birasana nko kumenga abagira ibiganiro kugira ngo ubucuruzi mu isi hose bigere gutera imbere bakoreho intambamye y'ubucuruzi hagati y'ibihugu byose. Uravye rero ku byerekeye yashyirahamwe yitwa OMC y'udandaza ku isi biraboneka neza yuko hariho akantu kwari kukatosikara hagati y'ibihugu bya Amerika n'ibindi bihugu byose bitariko biratera imbere mu kudandaza. Ariko twebwe mu byerekeye igihugu cyacu cy'u Burundi aho kigeze mu ishyirahamwe ibihugu byo muri Afurika y'ubuseruko ni ibihugu birisa n'ibiko biregereza bijya mu migenderanire myiza n'ibihugu bijya bihugu biriko biratera imbere byitwa BRICS. Icyo gituma nibaza yuko ibiko biraba umuntu abikurikirana hafi kubera ibyo bihugu bisa nk'ukumenga n'ibihugu byosubira kuri ibihugu byateye imbere kandi uravye imigenderanire hagati ya Afurika y'Epfo uravye ibihugu byo muri Afurika n'ibintu bizogenda batera imbere n'izogira kazoza. Wongeye ko Ubushinwa mbere n'Ubuhindi ni ibihugu bisanzwe bigira imigenderanire myiza na Afurika muri rusange. Nicyo gituma nibaza yuko umuntu azobirabira hafi kugira ngo abone neza kuvuga ukuri ku bihugu bya Afurika by'Uburaya shimo na Amerika byateye imbere birashobora gusubira inyuma mu gihe ibona kumenga ibindi bihugu bikorera tegeza mu butunzi. Murakoze.
Iyi ntambara y'ubudandaji ku isi umuntu afashe nki uko Amerika inyifato yayo yo kwikumira ko no kubanyamwigenda ko bashaka kuva no mu masezerano menshi mpuzamakungu ajanye nk'ubudandaji nk'iri shirahamwe Organisation Mondiale du Commerce OMC mubona bizogira ingaruka iyihe ku karere ka Afurika iyo ntambara ibandanije?
Iyo ntambara ibandanije no kuva yuko igihugu cya Amerika azoba ikindi gihugu kizogisubirira mu byerekeye ubudandaji kubera uravye neza ko ibintu byagiye biragenda. Muribuka neza yuko igihugu cya Amerika kuva kera imyaka 70 cyagumaga gishamirana n'igihugu cy'Ubuyapani cyane cyane byerekeye ibiduga ariko ko cyagenda ko ari igihugu giteye imbere cyashaka kuko amasoko yose asa nk'ukumenga agenda arayigaruza ye chongera kirashigikira mbere n'ubushinwa bwo bwinjira muri mishyamo mpuzamakungu y'ubudandaji. Nuba yuko Amerika mu ngingo kiko kirafata kigesa nko kumera kiko kirasubira inyuma rero igihugu yuko kirasubira inyuma nuba yuko hari ibindi bihugu byabicegereye bisa nko kumera inga bizogisubirira. Nje gituma rero nibaza yuko izo ngaruka zizoba nuba yuko no kuraba rero ko ku masoko manini manini menshi azotwaga n'ubushinwa ayakurikira. Nibaza yuko byerekeye nk'imiduga hoho muri Afurika dusanzwe tugurira mu Japani sangorane cyane cyane uravye kubona imiduga yo muri Amerika itagitera imbere cyane nk'igihugu cy'u Japani. Nuva yuko byerekeye amasoko yose hafi igihugu cya Amerika gisa nko kumega zo kiriyegeranya kitangure kugwana ku masoko ari muri Amerika gusa ibyerekeye isi isenge gisa nko kumega zo kiraheba. Mubirarishije rero neza ijisho ribona neza nibaza yuko umuntu acayibona yuko Amerika ni igihugu menga gisa nko kumenga kiko kiregeranya igihugu menga kiko kirasigwa n'ibindi bihugu. Nibaza ko muri make ni ku muntu yo bivuga gushika uravye nk'intambwe cyane cyane uravye gushika kuri imyaka 1995 gihe abantu bose ibihugu byose byakunya amasezerano y'ugutandaza muri OMC ubiravye no kumenga cyane nko kumenga kiko kirasubira inyuma. Murakoze.
Murakoze. President w'Ubushinwa Xi Jinping mu ijambo yashikirije yavuze ko kungategerezwa kwiyamiriza inyifato yo kuba nyamwigenda ko akaba yavuze ko bategerezwa gushira imbere ugukorana aho guhangana. Pierre Claver Nsengiyumva, ivyerekeye gukorana mu makungu n'ikintu cako gikomeye cyane cakuyeho ibintu bitari bike nk'ibi biriko biragaruka vyo kugerageza kwikwegera ko no kwiyugarana ivyo vyatangajwe na Xi Jinping mu bibona gute
ibi ni bintu vyerekana ko mu byukuri hariho gutumvikana gukomeye ariko nkuko nabivuze nagomba kuvuga ko iyo abantu basa nk'ababangabanganywe mu vyerekeye iby'ubutunzi hariho nk'ukuntu bobo babona ko ni mu vyerekeye iyindi mice y'uku ya domination nuvuga ko bateza kuba kuja imbere y'abandi bavuga rero ko nk'igihugu cya Amerika nk'uko nari natanguye ndabivuga kuvaho mu mpera z'umwaka wa 1980 1990 aho ibintu byasa nk'ibihindutse ku isi icyo bise nk'umuyaga wahuhuse uva iyo mu buraruko uvuga ko ubu Amerika yabaye igihugu kimwe caciye kikomera cyane abantu baratunga bararonka amasoko mu bihugu bimwe bimwe byari i Buraya ariko hagati yaho n'imyaka twovuga ko Uburaya bwari ko buriyegeranya bugerageza kongereza ibindi bihugu bigize ishyirahamwe rya Buraya bivuga ko mu bya politike hariho ibintu byahindutse bihinduka kumbura abantu benshi batabibona mugabo kubaho kw'inani zimwe zimwe bw'Iburaya n'ukuntu Afurika yagerageje muri icyo gihe nayo nyine kubandanya igerageza kutuguda agenda y'ibintu by'ubumwe bwa Afurika ibyo byose byitwa politiki mugabo harimo cyane ingene ibihugu kuva mu ntango z'umwaka wa 1990 byatanguye guhindura uko bibona ubukomezi cyangwa ukuba igihangange mu bya politike bifatiye ku ngene igihugu cy'u Burusiya cyangwa URSS ya kera yarinze gusambuka bivuga rero ko uno munsi uko ibintu aho ibintu bigeze ni novuga ko n'urukurikirane ruriko rwerekana yuko hariho ibintu byabaye mbwa abantu batize neza nk'uko uvuga uti mbega Amerika ivuga gute yuko umunsi ishobora kuzana amategeko yayo yonyine akaba ariyo akurikizwa nk'uko umenga nk'uko baheruka kubivuga mu Budagi nk'uko umenga bitabaye hoba hariho nk'impanuka iteye ubwoba yo bigirisha ikirisi bisaba yuko rero abantu bose boca bayihurumbira bakagenda bayisaba ngo ibatabare nk'uko baheruka kubibwira abadage babagiriza ko bagurira gazi mu gihugu cy'u Burusiya bivuga ko uno munsi uko abantu bakwiye kubona ibintu ni ukuraba bakibaza mbega byageze aha biciye he hanyuma cyane cyane bigamije iki kuko nimba Amerika nk'igihugu gikomeye gishaka guhindura ibintu ni ukuvuga gishaka kuzana amategeko ariyo yonyine
tubandanye
ngo isiguro yonyine bivuga ko ibindi bihugu navyo ubu biriko biritegura kandi biri ku murindi munini cyane kugira bihangane mu byerekeye iby'ubutunzi mu byerekeye nk'inari mu bya politiki cyane cyane n'ibyo mwarumvise no muri Afurika y'Epfo ko banashyizemo rwose ibintu byerekeye gufashanya no gukingiranira mu bindo byerekeye ivyo by'umutekano
reka tubandanye tuze ku mirongo ya telefone dufise Innocent uratwumva watubwirire indi zina nahuhamagaye uri ufise ikibazo cyangwa icyumviro
ikibazo nishingiye
yego
reka turashimye abakuru b'ibihugu yuko bari mu nama y'ukwiye gutunga tukabona turakengurutse yuko natwe twobasaba yuko bakazina imitahe hano mu Burundi yego ntabakuze cunga bahari hano mu Burundi tukabasaba yuko bafatanye bakazana imitahe hano mu Burundi natwe tukiyumvanye
murakoze turabashimiye Inguvu zishira hamwe BRICS mubona zihagaze hehe mu gihe twitegereje ibihugu bigize BRICS naho bingana na hafi ibice 40 by'abantu baba ku isi kandi biriko vyibonekeza ko biriko biratera imbere biriko vyagereza kuba mu mugwi w'ibihugu vy'ibihangange mu byo gutunze ku isi ariko umuntu aravye akarere k'Iburaya na Amerika nibo bagifise ingufu zikomeye cyane mu bijyanye na politike n'ubutunzi n'ubudandaji ku isi. Irishyira hamwe BRICS mubona rihagaze he kuvyerekeye ukuntu rishobora guhindura izo ngufu z'ibyo bice bibiri utwo turere tubiri two ku isi izo ngufu arizo zikibonekeza cyane mu makungu. Gilbert,
murakoze kuri icyo kibazo. Uravye ibihugu byose byo ku isi kugira byagiye batera imbere, nibaza ko ukaraba muri kahise cyane cyane muri nko muri Amerika cyangwa ibihugu by'i Buraya, murasanga by'ukuri byagiye batera imbere cyane cyane bifatiye ku bintu byerekeye urudandazwa. Uravye nko mu myaka 70 musanga ibidandazwa byose mbere bishyizemo no mu Burundi biduga twagenderamo yose itavuye muri Amerika ari ibintu byava mu Buraya. Hanyuma ko byagiye biragenda mu bihugu byo muri Aziya biratera imbere cyane cyane ibyo bihugu byitwa ko aba bita ko ari bihugu biteye imbere bishasha byerekeye nka cyane cyane nka ijya Korea, Singapore na Malaysia. Ni bihugu byagiye biratera imbere cyane cyane bifatiye byerekeye kudandaza, ariko ugiyekora ugiyurara ukone byagiye biragenda ibi byerekeye ubuhinga amahinguriro yageragwira kandi menshi yava i Buraya. Rero aho bigeze ni uko musanga ibihugu nka ijya Korea mu manuko nawe ufatira mbere n'ibihugu by'Ubushinwa byatanguye vuba imyaka ya 80-90 nuko byagiye birafata amahinguro yose ari Buraya azi iwabo, hanyuma bakomeza ubudandaji. Urero aho bigeze ni uko Ubushinwa usaba uriko uratera imbere ushaka kuba ubwa mbere mu byerekeye kudandaza ku isi, mbere ugasanga n'ibidandaza byabo kenshi i Buraya birahari. Ugiye kuraba inyuma gatoyi Ubuyapani bwatanguye kunyene ku byerekeye imiduga. Numva yuko rero ibihugu byitwa BRICS ubiravye neza ibihugu byitwa yuko byosubira ibihugu by'i Buraya, umuntu yokwita yuko bigiye birasaza. Uravye n'abantu b'abanyagihugu babo usanga imyaka bariko barasaza, ibihugu by'u Bufaransa usanga kenshi ibintu bibagoye, ari cyane cyane nuko abantu basaza kandi na cyane cyane yuko abakiri bato ari batagira akazi cyangwa ugasanga ntibagira gutera imbere. Muri kazoza nibaza ko myaka 20-30 umuntu ni ku murimo ntibabibona. Ni ukuvuga yuko ibyo bihugu bya BRICS uko byabibonye hakiri kare biravuga ati twebwe imyaka iri imbere nitwe tuba turi imbere. Nibaza yuko kandi uravye n'ibyerekeye kudandazwa ni ukuvuga yuko byaramaze no gushika muri Afurika. Uravye ndagoye nk'akarere k'Ubushinwa, Ubushinwa bwatangiye imigenderanire Ubushinwa burareka ya migenderanire ya kera ifatiye ku byerekeye ingufu za politike za komunizme. Ubushinwa imugendera imigenderanire ivyerekeye urudandazwa gusa. Ni ukuvuga yuko nibaza yuko ari kazoza kabo bariko barakabona yuko kazoba gahagaze ku migenderanire n'ibindi bihugu ndetse turimwo vy'abanyafurika na cyane cyane ivyerekeye urudandazwa. Nibaza yuko icyumviro nyamukuru ni uko baramaze kubona ko ibihugu by'i Buraya ivyo byose bizosaza, kandi uko bizosaza hazoza ibindi bihugu bishasha biteye imbere. Murakoze.
Muri iyo nama y'i Johannesburg, perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yarashigikiye icyumviro cyo kugurura amashami y'ibanki nshasha ijejwe iterambere ya BRICS. Muri iyo ntumbero mwariko muravuga iyi banki murabona ko ishobora kugira uburyo buhagije bwo gushobora gutanga ingurane igashobora no guhiganwa n'amabanki dusanzwe tumenyereye atanga ingurane nka Banki Mondiale n'ikigega FM.
Umuntu abiravye neza igihugu muri ibyo bihugu birimo muri BRICS, igihugu cya mbere gifite amahera menshi ni Ubushinwa, kandi n'igihugu gifite amahera kidashobora gukoresha iwabo. Uravye iterambere ryabo kandi ngo mugasanga cyane cyane Ubushinwa amahera bufite menshi akora muri Amerika. Uravye igihugu gisanga gisaba ingurane cyane ku isi ni Amerika, hanyuma abantu igihugu kibigurana n'Ubushinwa. Nibwogira iyo banki cyangwa iyo shyirahamwe nibaza yuko Ubushinwa buzora ubwa mbere butange gushyira amahera ku isoko mpuzamakungu, urashobora no kunganya n'aya mashyirahamwe ya kera kwajya muri azi kwajya amashyirahamwe ari amashyirahamwe yatanguye mu gihe cy'intambara ya kabiri yo ku isi kugira ngo biteze imbere ibihugu. Nibaza ko n'Ubushinwa bushaka kuhagarara nk'igihugu gifite amahera menshi ugazofatanya n'ibindi bihugu, ndibaza ko iyo ntambwe ishoboka. Murakoze.
Murakoze. Muri iyi nama ya BRICS ibihugu bitanu byaratumiye n'abaperezida b'ibindi bihugu byo muri Afrika kuza muri iyo nama. Pierre Claver Nsengiyumva, mwibaza ko ico ari cyumviro ciza cyo kugurura imiryango ku bandi bakuru b'ibihugu byo muri Afrika?
Ego nibaza ko ukurikije ukurikiranye n'ingene biriko biragenda ubu, urabona ko BRICS iri kwiraza nk'uko umugenzanjeje kubivuga, iri kwiraza nk'urundane rufise ingumu ziboneka kandi barafise n'ubutunzi muri ibyo bihugu. Ufashe kimwe kimwe n'ibihugu biriko biraza ku murindi mbere munini. Twavuga rero ko ubu babona ko bitoroshye ko babandanya bari bonyene, ni ukuvuga ko bateza kuronka ibindi bihugu bibashigikira. Nk'uko tumaze iminsi tunabyumva, hariho n'ibihugu byinshi cyane biriko biravuga ko hariho nk'ahantu hasanzwe hakora nk'ifaranga, dufate nk'ibi byo muri Afurika, hariho nk'ama France efa mwarigeze kumva mu minsi heze, hariho n'abantu mbere uraba no kuri internet bariko baragira imyiyerekano y'ukwiyamiriza ko ibihugu byabo bibandanya bitwarwa mu buryo bwa ekonomi yabyo ata nyungu babona. Urumva rero ni ukuvuga ko BRICS nayo iri kwiraraba yiga mu bihugu ikaraba mbega ngo ushobora gukorana n'abandi. Rero igihe batumira, murabona ko banatumiye Afurika ku rwego rwo hejuru cyane, kandi mu kutumira urongoye ishyirahamwe rya Afurika yose, tuvuga ko bagerageza kumvisha abandi politike yabo, icyo bashaka, ingene bagomba gukorana n'abandi no gutera imbere no gutezanya imbere. Bivuga rero ko nko kuri bo baravuga bati tworonka abanyafurika biranoroshye, kuko bobo bafite n'ibibazo bimwe bimwe, bakavuga bati hariho nk'aya mashyirahamwe akomeye nka za banki y'isi cyangwa ikigega mpuzamakungu, bavuga bati mbega ni kuki tutogira icyo twe tubafashije mu kuba bararindira yuko abo bandi bazoshobora kugirana imigenderanire y'ukumvikana n'ibiganiro byo kugira ngo bashobore kuronka ingurane nziza. Ariko je none navuga kandi ko uwo munsi byerekana ko ikibazo bari kubaritegurira ni kinini, barabonaho mu mbizi za ubutunzi aho butumbereye, naho iki gihugu Afurika niho hantu hakiri ibintu hakiri ubutunzi cyo bita ressource naturelle bitarakoreshwa. Aho baravuga bati mbega n'ubwo buryo dufite ubwo tutazoshobora kubembesisa muri ahantu
katubandanye
hakiri ibintu. Gole,
tugaruke ku mirongo ya telefone. Dufise Jean Paul, irindi zina nahuri. Jean Paul, uratwumva? Jean Paul ntatwumva. Tubandanye iki kiganiro muri Sanga.
Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isahindwi gushika isahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, mu kiganiro muri Sanga, turiko tuvuga ku nama ya BRICS igizwe n'ibihugu biriko bitera bikomera mu by'ubutunzi ku isi, ibihugu bitanu navyo akaba ari Ubuhindi, Uburusiya, Brazil, Ubushinwa na Afrika y'Epfo. Tugaruka ku mirongo ya telefone. Dufise Jean Claude, uratwumva?
Ndabumva gatanu kuri gatanu.
Watubwira irindi zina naho uhamagaye uri?
Ndigoboka Jean mererere mu karere ka Ngoma ni mu burasirazuba bw'u Rwanda ni mu kagari ka Cyarwa mu murenge wa Gashanda mu mudugudu wa Rema ya mbere.
Yego, ufise iki?
Ariko mbanje gushimira Radio Ijwi rya Amerika ibiganiro byiza tugezaho by'umwareka ikiganiro muri isanga kiryohera cyane ku banywanyi bacu.
Yego, mufise ikibazo cyangwa icyumviro?
Nuko isanganyamatsiko imeze kuko ibihugu bikomeye nk'ibyo Rusiya n'ibindi bihugu biri kumwe muri iyo nama ni byiza ko bigomba gukorana hamwe kugira ngo babashe kwiga umusaruro n'ubukungu bigomba gusakaza mu bindi bihugu by'abaturanyi bagenzi babo, kandi burya iyo bagiye hamwe nibyo koko umusaruro bakawureba n'ubukungu bafite noneho bakabasha kwigira hamwe bagasagurira n'ibindi bihugu by'abaturanyi kugira ngo babashe gutera ikirenge muri nk'aho bigejeje muri make mu iterambere ryabo. Kuko iyo bagiye hamwe bareba wenda nk'ubukungu mupiho cyangwa bakareba nk'icyo gihugu baba bari kumwe muri uwo murwi nacyo kitaba kitarasigiye mu cyabo nacyo bakabasha kucyubaka ndetse kikabasha kuzamuka, dore ko bibaye na byiza no mu bihugu bya Afurika banageramo bakabasha gushoramo imari kugira na byo bihugu bya Afurika bashe kwiteza imbere. Ndikumva rero iyo bahurije hamwe bose bari ku bukungu buri hejuru abashoferi b'ibihugu biri ku isi hose abafasha kuba babisagura bakabishoramo imari cyane by'umwihariko babyigezamo nk'ibikorwa remezo byabo baba bashaka gushyira mu bindi bihugu kugira bigomeje biteze bishyire umusaruro mu Banyarwanda cyangwa mu bandi bashinga nayo baba batuye muri ibyo bihugu bitandukanye, niko nabyita muri make.
Yego,
uri kumva rero nkatwe Abanyarwanda iyo twumvishe ko icyo gikorwa kigiye kuba tugomba no kuba twakitega n'inyungu nyinshi ku gihugu cy'u Rwanda, kuko igihugu cy'u Rwanda ni igihugu kigomba gushorwamo imari zikabasha kwinjiza amadovize cyangwa amayero cyangwa amapawundi cyangwa n'andi mafaranga menshi Abanyarwanda bakabasha kwiteza imbere ndetse n'ibindi bihugu bihame itafurikani community byose bikabasha kwiteza imbere.
Murakoze,
ni igikorwa cyiza cyane nabashimira rwose bakomerezaho, kandi iyo nama bagomba no kujya hamwe bakigaho igomba gutasura mu bindi bihugu biri hanze n'ibigume muri ibyo bihugu by'Uburusiya n'Uburaya n'iki byose bikabasha no gusagurira n'ibindi bihugu kuko nabyo bikasha kwiteza imbere kuko ntabwo babanganya ubushobozi. Urumva rero ni igikorwa cyiza cyane twakishima nk'abanyarwanda muri rusange.
Murakoze, turagushimiye. Biravugwa ko iri shirahamwe umuryango BRICS ugiye kuronka inguvu kurushiriza mu gihe Ubushinwa na Amerika biriko bihangana mu vyerekeye ubudandaji aho ibidandazwa ivyo bihugu vyashoreranira vyinshi bigiye gushigwa ko amatagisi y'umurengera. Jibe niyo ngabo mwibaza ko iri shirahamwe umuryango ugiye kugira inguvu kurushiriza kubera Ubushinwa buri muri ico gihe buri ko buhangana na Amerika kurusha imbere yawo.
Ego nibaza ko imusanzwe uravye kugenda guhangana ku Bushinwa na Amerika no guhangana kuboneka neza kandi gusa nko kumenga kwasubiriye guhanganwa hagati y'Ubuyapani na Amerika. Nukuvuga yuko uko guhangana kwabo nukuzogenda baragwanira amasoko ku isi hose na cyane cyane uravye nk'ibihugu byo muri Afurika usanzwe bafite ubutaka usanga bafite n'andi masoko yose ntanga nguvu yose hava hose usanga menshi ari ibintu usanga muri Afurika bafite bakava bagashobora kuba badafite n'ubumenyi muri Afurika bukwiye kugira ngo babukoreshe. Nukuvuga yuko Ubushinwa buzoza buraza ku usanga kumenga burashora ibidandazwa ibishoboka byose kandi ku isi buramaze kubishika ko ariko ikindi kigira kabiri Ubushinwa bwongeye ko nuko usanga bufite nari nabivuze kare ivyerekeye amahera y'umusesekara ko busanzwe bugwarana ku isi. Kigira gatatu nuko Ubushinwa buzotanga ubumenyi muri Afurika ku rugezo rwabo kugira ngo baze barakurakurana n'andi masoko n'abandi n'ibindi bihugu nibaza ko busanzwe bifite ubwo bumenyi bari musanzwe kuko barateye imbere. Nuva yuko guhangahanganwa mu ijambo rimwe ni uguhangahanwa tuzogenda turabona muri imyaka ishika nka cumi ikurikiye. Murakoze,
murakoze. Aho Pierre Claver muhavuga iki?
Nibaza ko ni ukuri nibyo kuko iyo urabye ingufu ziriko zirakoreshwa uno munsi nonakongera kuko mu myaka iri imbere tushobora kuzobona ibintu byinshi byahindutse bivanye n'ingene ubutunzi bwo muri iyi si bwashoboye kufata umurongo ungene bishasha byabaye ngene bagabuye amuvuga uti uwo muco ababuraba naba abakuze abakomeye muri aka gace naba novuga rero kandi ko ni ibintu by'ukunaraba neza kuko Afurika si bayirabamo gusa ibyerekeye ibya by'ubutunzi bw'ataka cyangwa ibindi hariho cyane cyane kandi ni mugenzi wanjye uzi ko Afurika ifite abantu benshi cyane ni ukuvuga ko ugiye kuraba harimo n'ibi byose by'ingorane intambara n'ibindi ashobora kuba ari n'akaryo kukugira novuga gute nka influence cyangwa mbere bifatiye no mudandaza kudandaza ibi byerekeye bya gisirikare hoho imodoka n'ibindi nibaza rero yuko mu minsi iza by'ukuri tugiye kubona ibintu bishasha kandi turabe neza kuko ubu nibaza ko ubonye Urusiya batakivuga ko cyane bya demokarasi cyangwa Ubushinwa ukabuzi n'Ubuhindi ko muri minsi mu minsi iheze hari bari usanga ubushamiranye n'ubusa Pakistan n'ibindi ibyo byose ni ibintu biri kubirahinduka umunsi aho umunsi batakivuga cyane bya demokarasi gusa mugabo bavuga cyane cyane ku byerekeye urudandazwa n'ingene abantu bashobora kuja hamwe kugira ngo bagire inani ni ukuvuga ko uwo munsi ibiri ko birahinduka ni jambo nyamukuru baza bavuga bati uruta abandi ku isi ninde ubu rero ko bigoye haba igihugu kimwe nicyo gituma aba Amerika aba Uburusiya cyangwa Ubushinwa cyane cyane nibwo je novuga bari kubarondera ababafasha ababashyigikira kugira ngo ejo hirya y'ejo mu gihe isi izoba yamaze gufata iyindi ntumbero n'abayiganza babaye abandi bavuga ko mu gifaransa bavuga ngo la fin d'une ère une ère politique une ère économique ni ukuvuga ko nicyo turiko turabona hanyuma ejo tuzobibona byamaze kuba byashyize
murakoze Louis Michel aduteye akamaro Louis Michel uratwumva
ndabumva neza cyane
yego irindi zina nahuri
ndi mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo
mu Rwanda
ndabashimiye
yego mufite ikibazo cyangwa icyumviro
ngita akabazo gatoya
yego
biriya bihugu bikize rero noneho inama yabereye muri Afurika birimo birarwanira amasoko ni ugucuruza nta kindi bashaka ariko ngiye ndibaza iyo bari muri izira nama bigana ku bintu batwohereza hano muri Afurika ndavuga kalite uragira utya ukajya kubona ukabona bohereza ikintu wajya ko akantege mujyo ni radio ukayifungura ukayigura mu gitondo nimugoroba ikaba yahagaze mbega ukareba ikintu opwezo bi estetike ugasanga ni kizimu ariko ubundi ari fake ibintu bya kudupfikira ubundi nabyo muri ayo manama babyigaho dore ko umuntu uzakora ibintu bizima byemunene wowe ni soko hano muri Afurika icyo kintu wajya bakigaho akabazo ka nyina kuri ko murakoze cyane
mu mwishure Gilbert
murakoze
Pierre Clave Gilbert twamutaye ku murongo wa telefone Pierre Clave mwagira icyo mubivuze ko
nokuri umurongo wiwe umeze nabi cyane sinumvise neza icyo yabajije
yabajije avuga ko umuntu yitegereje neza ibi bihugu bigize umuryango BRICS biriko biniganira amasoko yo muri Afurika akavugana cyane cyane ko hari nk'ibidandaza bishobora kuba bivuye muri uwo muryango nibaza ko ashaka cyane cyane kuvuga ngira nk'Ubushinwa ugasanga icyo no kwita kalite ngo itameze neza yatanze akarorero ngo nk'iradio yiguze ngo kayigura uno munsi ngo n'umunsi utarahira ngo ikaba yahagaze ngo icyo si kibazo ngo kubidandazwa bishorerwa muri Afurika bidafite kalite imwe n'ibishorerwa iburaya na Amerika
ashobora kuba hariho icyo afatiye ko kimwe yabonye mugabo ariko mu kudandaza birazwi ko umunsi isi yose kano muri Amerika nyene ibidandazwa byinshi biva mu gihugu cy'Ubushinwa kuvuga ko abashinwa bo biteguye kuva kera kudandaza bafatiye ku bushobozi umuntu wese afite. Niba hariho iradiyo idakora neza yitwa uku, hariho n'iyindi ikora neza cyane mbere gusumba cyane cyane n'izindi yoba kandi nagereyo bikorerwa mu Bushinwa. Bivuga rero yuko bo bico baharura uraba n'amamangazini yabo amwamwe tubona nka mu Burundi n'ahandi, nuko umuntu uwo ari we wese ashobora kuronka icyo asuma icyo agura ku mahera make akanezerwa mu mwanya muto, kandi hasi muri Afurika gusa ni ku isi yose. Icyo rero nibaza ko bo baharura uko abantu bangana bashobora gusuma bakaraba icyo bo bakoresha kugira ngo ibyo nivyo no by'abantu bize gote by'ubutunzi bwabo. N'umuntu wese arashobora kumva ko umuntu asumira mu bisanzwe asumira aho bimworoheye aho ibintu bitazimbye. Ubwo rero ko ugomba ibizimbye cyane nawe nyene arafise aho ashobora gusumira ubwo bico sinibaze ko ari ikibazo bohora abashinwa cyane.
Ego umuntu yitegereje mu mateka y'akarere ka Afurika n'imigenderanire n'ibihugu by'Iburayi na Amerika, ntiyovuga ko Afurika ntiyuguruye amaso cyane ngo ikine amakarata yayo mu kumenya ko ivyo bihugu biba biriko birondera amatungo ari mu butaka bwa Afurika. Niki kizohinduka kuri ibi bihugu bigize ishyirahamwe BRICS? Niki Afurika itegereza kugira nawe ihakura inyungu ko turazi ko ivyo bihugu biriko bitera imbere kubera uburyo biriko bitera mu muvuduko muremure mu gutera imbere bikeneye ayo matungo ari munsi y'ubutaka bwa Afurika? Afurika ku ruhande rwayo niki yokora?
Afurika nukuraba aho uko ishobora kugwiza ubwenge ikamenya ko uje wese azana amafaranga abafise inyungu ariko ararondera cyane cyane imuteza imbere we iteza imbere akarere kiwe. Navuga rero ko kubwa Afurika kuko Afurika ifise byinshi bitaranakorwa ko ibanze yiyunge ubwa mbere ibanze imenye igihugu kimwe kimwe kimenye inyungu gikura cokura muri kontra canke mu masezerano cogirana na nibyo bihugu vya BRICS, kuko ibyo bihugu navyo nyene nimwibagire ko nubwo ari ishirahamwe bagomba gukora ariko hariho kimwe kimwe kiraba inyungu zacu. Nubwo ko rero muri Afurika abantu boraba bakavuga bati mbega twinjiye gute, twinjiye tujanye iki, twinjiye dufise inguvu zingana iki, kuko umuntu asamaye n'ukuri abantu barazana uburyo biraboneka. Mugabo turazi kandi ko Afurika igihe kenshi twumvise ko hariho ibintu bibonetse aba petrole, twarumvise intambara zimwe zatuye zangura mu zashazi n'ahandi. Uvuga yuko bafite inzahabu mu gihugu cya Mali canke uvuga yuko intambara ibitanguye, bivuga ko bishoboka kandi byumvikana ko abaza kubikorera bashobora kuba ngira kumbure hariho ico bobo babanza kudusubiza kw'inyuma kugira ngo bashobore kuronka ivyabo vyoroshe, abandi nabo bazasigara baraniha nk'amadeni nk'ibindi bigoranye. Bivuga ko abantu bogira ngo bamaso bakamenya icateza imbere abandi bakagikurikiza bakigira cyane ngo kuri Aziya uraba nk'ingene Ubuyapani bwakomeye ibyo bakoze ngene bagiranye ibigenderanye n'amakungu bwabo bakurikije cyane imico myiza yari iranga ibihugu byabo kugira ngo ntihagire ubaco mu byahumye amatwara ibintu byabo ariko bagenda hamwe n'abandi.
Tugaruke ku mirongo ya telefone, dufise Innocent, uratwumva?
Ndawumva cyane.
Yego, watubwira irindi zina naho uhamagaye utumbereye?
Nitwa Innocent Bigirimana Innocent.
Uri he?
Ni kambi Nyarugusumba muri zone 9
muri Tanzania.
Muri Tanzania.
Yego, mufise ikibazo canke icyumviro muterera?
Bo icyumviro akabamo n'ikibazo kandi.
Yego.
Musanzwe je nsanzwe ndi mu Burundi nkaba nahungiye hano muri Tanzania. Ama hajimisi umba yuko hariho ingwane ziko zirabanga haa zikozirabanga zahungi anu mwikambi shura kuyuko mwakunguvu bivanye n'inama zimwe zimwe zitera ziba hano mu kambi
nibaza ko ntaguciriyemwo nibaza turiko tuvuga ku kibazo gitandukanye cyo ni kibazo ushobora gushikiriza mu bindi bihe n'ahandi si muri iki kiganiro turiko tuvuga ku vyerekeye ubudandaji ku isi n'inama y'ibihugu biriko bitera imbere mu butunzi byagiriye Johannesburg uzoronka akaryo kugushaka gushikiriza ibyo byimviro byawe mwatari muri iki kiganiro turiko tuvuga kuri iki kibazo cerekeye umuryango BRICS.
Murakoze
cyane. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC turiko tuvuga ku vyerekeye inama y'umuryango BRICS ubihugu biri hafi kwinjira mu mugwi w'ibihugu by'ibihangange mu vyo butunzi ku isi. Iyo nama ikaba yarangiye ku munsi wa gatanu w'indwi turangije muri Afrika y'Epfo. Nashaka ingaruke ku bijanye na akarere ka Afrika ni uwo muryango BRICS. Mwavuze ko igihugu kimwe kimwe kiri muri uwo muryango BRICS gifise inyungu zacu zitandukanye n'inyungu rusangi muri uwo muryango wose. Igihugu mubona Afrika yozera ko cyane kuvyerekeye nayo kugerageza kwiteza imbere muri ivyo vyose niki canke vyose yobifatira hamwe. Pierre Claver.
Ego me ni hona vuze nti nukugabanye na mwona kakawa maso nukuraba muri ivyo bihugu mbega ico ugambe nukuraba uwo muvuga n'uwariwe n'ingene wewe woro inyungu atari cyangwa kenguza neza ukamenya neza ko hariho ico uzokunguka ico rero no vuga ko hari ahantu bihurira nuko umuntu agira uwo muco nyene ukugira ama negotiations economiques no kugibona iburaya bimeze aho bana iminsi yose babanza kwiga bakavuga bati mbega utanze iki tugakorana iki n'uyu mbega ibyo azanye bizodufasha nko gukora ibiki gukora ibikorwa bimeze gute bizanye iterambere ringana gute kugira ngo haveho bijya by'uko nk'uko namize kuvuga mu kanya itunga ryo muri Afurika ryama rizanana n'ingorane n'intambara no gutumvikana n'ingorane za politiki n'ibindi. Ubundi n'ubwogo abashinwa mu by'ukuri muri Afurika basa nk'abamaze gutera intambwe zitari zike kuko nguraba bimwe bimwe bagira hariho ibintu bakora byerekeye nk'amabarabara ibihugu byinshi ingurane zironka zikora amabarabara ibindi byerekeye magari ya moshi n'ibindi inzira zerekeye aho ibidandazwa bica uvuga yuko abashinwa ni ukuraba neza mbega bazogenda bazobandanya ibiciro byabo biba biri hasi bishyiriritse cyangwa nabo nibamara kugera igihe ari bonyine bazoshobora kusubira kubiduza buntu. Rero muri Afurika n'abantu bakiyumvira bakaraba kazoza kabo bakavuga bati mbega uwo twokorana ninde azodufasha iki tukamufasha iki kuko si igihe cyo gutega amashyi ngo hariho abazotanga ibintu kuko isi yarahindutse kuvuga ko mu rudandazwa ni mu nyungu ni mu bintu abantu bose bavugana bati nzanye iki nawe uzanye iki hanyuma turabe inyungu turonka. Si kuvuga rero ko umuntu azoharura akaraba icyo yazanye azoronka inyungu ingana iki kusha atanze azokunguka iki hanyuma Afurika rero ni guhagabira ikaraba neza kwinjira mu nani mbega bizana inyungu ingana iki urazi uko bahora batari mu nani kuko kuba mu runani bitegerezwa kuzobaho kuko utazoba mu runani hazoronka kugira kandi umutwe w'umwe ntiwigira inama uku ni kwisigeze ntigeze niko abantu bategereza kandi kuyifata no kubandanya bamenya ingene bashobora kuyinjira.
Mwitegereje inyifato yo kuba nyamwigenda ko cyane cyane ivugwa iboneka ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariyo nzira iriko irafata ibandanije mubona ivyerekeye butunzi ku isi n'ivyerekeye hagati ya Amerika n'Ubushinwa bizotahira he kuguma bihanganye mu vyerekeye politique no mu vyerekeye budandaje.
Kimwe nuko umuntu wese adandaza ashorera iwe agomba hanyuma n'ubusima agasubira uwo ashaka. Ikizoba rero nuko uraba tendance nuko nka gishoboka nuko Amerika ishobora gufata nk'ibihano ku bihugu bimwe bimwe bitazokumviriza ivyo yavuze. Ivyo bihano rero bishobora kuba bifatiye ku bintu byinshi, bakavuga bati niko mukorana n'aba kandi nabo bageramiye nk'igihugu cacu. Ivyo bimwe bimwe kenshi bishobora gutera ingorane kugira abantu babisobanukirwe, ivyo bita national security canke umutekano wa Amerika. Ubwo ugasanga wewe uri kure wibaza ko ivyo bintu bitakuraba. Ivyo nabyo ni vyinshi, woraba amazi yo ku isi mbega bayakontrola ni bande, amato y'intambara ari mu mabahari menshi n'ayande ayakomeye n'ayande. Ivyo byose ni ibintu umuntu yoraba akavuga ati bibandanije Abashinwa bamera batumvikanye n'Abanyamerika, bishoboka ko ejo hazoba abafinubana kunini gushobora no gutuma mbere hagera n'abantu bashyira mu migere. Icyo gihe rero ni igihe kitoroshe, ni ibintu twizera ko ubwenge bw'abantu bubafasha kumenya ikibereye gicokogwa. Kuko urabona ingorane n'uko ubu si Amerika yoba irwanye n'Uburusi
n'Ubushinwa
yoba ari Amerika ikirwana n'urunani runini cyane. Ubwo runani nago nyene BRICS bariko bongeramo ibihugu bya Afurika, hashobora kuba hariho n'ibihugu by'i Burayi bikorera bashyigikira. Ababona yuko hariho ibintu byinshi bariko baratakaza kubera kumbure intumbero Amerika ifise yo kuvuga ngo ibintu byose byikumire ko yigumane yonyene ibintu byishaka itumvikanye n'abandi. Ibyo rero n'ibihe byoba byari bigeze kuba no muri kahise, aho ibaga igihugu kivuga kiti nijeje nyene muribuka naho tuto atari ko bisa. Ubudage bumanze kwigira igihugu kimwe kiruta ibindi kigira gute, urabona ibyo byatanze n'ibyo byagize. Tubibaza rero ko umuntu yoraba akavuga ati mbega kazoza muri iyi minsi iri imbere abantu boraba gute bagakinga bitaraba ibyabaye muri kahise bivanye n'uko igihugu kimwe kikumira cyangwa kigagomba gufata ku bindi bitagira icyo byovuga cyangwa byushikiriza.
Murakoze. Tugarutse ku mirongo ya telefone. Hakizimana yaduteye akamo. Hakizimana uratwumva?
Yego ndabumva cyane.
Mutubwire irindi zina, nawe uhamagaye uri?
Hakizimana Pedro ndikigati.
Ufise akabazo cyangwa icyumviro?
Oya na akabazo nashaka kwibarizwa abatumire.
Yego.
Nagira mbanze ko Amerika nubwo yavuye muri ayo masezerano yatura nubwo budanda ntabwo yazava yikiriza ikibazo.
Ego ntirayavamwo aya masezerano, ntirayavamwo aya masezerano mu ishyirahamwe OMC, Organisation Mondiale du Commerce, mugabo irasaba ko ngo yosubigwamwo kuvyo yokuramwo inyungu kurushiriza. Ivuga ko ibona ko umengira arenganywa biciye muri iryo shyirahamwe. Mwo mwishura gute Pierre Clavier? We yari yiyumviye ko Amerika yoba yavuye mu muri aya masezerano muri iri shyirahamwe OMC, Organisation Mondiale du Commerce, mugabo ntiravamwo mugabo. Ntiravamwo mugabo iri doga ivuga ko irenganywa bifatiye ku mategeko y'iryo shyirahamwe, yo igasaba ko hakwiye gusubira kuba ibiganiro kugira ngo nayo ikuremwe inyungu kurushiriza.
Nuko Niyo Ngabo Gilbert, professeur wo muri kaminuza ngata tari ku murongo ari kucishura neza.
Ari kucishura neza twamutakaje.
Mugabo no vuga gusa ko ibi bihuye n'ingene umuntu arabinyungu afise aronka akavuga ati kumbure no giribi niho noronka byinshi jewe niho nokunguka mugabo murazi ko nigihe ibi by'amatarifu bavuga murazi ko eta America yavuze yuko yoyo ibona ko bayirenganya ibyo rero ni niko yoyo bivuga niko bibona Joyce noshora kuvuga neza imwido nido ingenirenganya uko ntavyo nzi mugabo kimwe nuko saho nyene bariko baragomba guhindura ibintu bahinduye byinshi bibanye muri byinshi nibi ashora kuba ari nk'intumbero ya politique akaba hariho nibihe cyane cyane bijyanye na politique yo interior yo muri America aho gucaba ayandi matora aya mabyo bita mimanda ni ukuvuga ko ashobora kuba hariho nk'ikintu cya kampanye kiriho kiraba mugabo ugasanga bitazoba nibaza ko naho byoba abantu bashobora kuba bamanitse kubyitegurira bakaba bazi ingene bazohangana n'ingaruka zabyo zibaza rero yuko abantu bajejwe ibyumvu bya ekonomi sino kwishyura mu kibanza cyabo ngo ku isi ubu bariko barakora cyane kugira bategere ariko biraba biyumvire no ku ngaruka zizokurikira ubu bizwi yanaye zigenda nazo
yego igihugu cya Afurika y'epfo kiri muri iri shyirahamwe umuryango BRICS nicyo gihugu cyonyine cyo muri Afurika kiboneka ko gifite ubutunzi bukomeye cyane mu karere ka Afurika. Mwibaza igihugu cya Afurika y'epfo kigize igihagararo muri uwo muryango ko bishobora kugirira akamaro cyane ibindi bihugu byo muri Afurika?
Twabivuga ko byoba kuko rumva ibyo byose habonetse ubutunzi byinshi ahantu. Iyo imigenderanire ari myiza abantu barashobora kugira icyo bahurira ko bashobora gukora ubuzi bwinshi abantu bagashobora kugenda bakaronka y'akazi cyangwa ibihugu byegeranye bakagirana imigenderanire mu by'ubutunzi ibyo rero ni ibintu bisanzwe cyane ko Afurika yohakura inyungu ariko nuko nabanze kwivuga ubwa mbere kuraba neza mbega ibyo boba bakora ibyo byoba bije byoza birondera by'ukuri muri rusange ibintu byozanira inyungu umunyafurika uwo ari we wese ni ukuvuga batagukumira atari ibintu bije kugira bironkwe n'umuntu umwe bironkwe n'abantu babiri bironkwe n'akazi k'abantu ibyo rero niho Afurika ikwiye gukorera kugira ngo irabe neza ibyateye ibihugu bitera imbere kugira ngo nayo ngende abantu bayo bashobore kugira inyungu kandi batunganye.
Yego. Mu kurangiza mubona icyo no kwita mu rurimi rw'Igifaransa multilateralisme ugukorana hagati y'amakungu mubona bifitse kazoza mu gihe tubona nk'igihugu gikomeye gice gihangange kurusha ibindi ku isi nka Amerika kiriko gisa n'igisokora mu bijanye n'iyo ntumbero mubona kazoza ka multilateralisme kifashe gute?
Jewe novuga ariko rumva ni icyumviro cyanjye nibaza ko kudakorana n'abandi atakazoza kanini bifise kuko ubu ibintu ni magiriranire ni ukuvuga ko ntiwohavuga ngo mvisiki ijeje nyende ngo ni jewe nikwije ni ukuvuga ko ni nk'umuntu ni nk'umubiri w'umuntu ugira ingingo nyinshi mbwa izo ngingo zose zirafise akamaro ni ukuvuga ko isi aho igeze aho hari cooperation hari ingene abantu bakorana bisaba mbere n'ubutunzi ibintu byinshi cyane uburyo bwinshi cyane nta gihugu kimwe gishobora kuronka cyonyine cyo gituma hari izo nani sinzi rero ko ubu hageze aho izo nani zihava nimba zoba zihavuye igihugu zitagira ingufu ni ukuvuga ko n'ibihugu atanguvu zoba zifite ni ukuvuga rero kandi ko ibihugu bitagira ingufu hatoba b'ingorane bikaba bikigeze integra bigahera bikavaho hanyuma hakaba habayeho iyindi r ngirigiye izotangura sinzi ko bazoyita r spirituel cyangwa kuko ibya ekonomi bizoba byavuyeho ariko nibaza ko bitazongera ngaho nibaza ko abantu bafite ubwenge bazohindura ibintu.
Murakoze cyane yari yari Pierre Claver Nsengiyumva kurikiranira hafi ivyerekeye politike akaba yanonosoye n'ivyerekeye ubutungane bw'inyuma y'intambara twari twashoboye kuronka Professor Jibe Niyongabo yamara imirongo ya telefone umurongo wiwe watugiziye ibibazo turamutakaza ikiganiro kitararangira dushimiye abaduhamagaye abumvirije iki kiganiro ababajije ibibazo bagashikiza n'ivyimviro namwe mwese mukurikirana ibiganiro vyacu kuri radio Ijwi rya Amerika mugira ibihe byiza.
Mubandanye kumviriza radio Ijwi rya Amerika.